mwikambi ya Mahama ikibanza cyo kwiyandikishirizamo ku mpunzi z'Abarundi bifuza gutahuka kirahari hasanzwe hakiririgwa n'abashasha bahunze kuva ba mbere batahutse itariki 27 z'ukwezi guheze. Imyiteguro yo gutahukana igice kigira kabiri irabandanya. Icyo bikoze harabidoga ko icyo gikorwa giteba maze hakiyandikisha bake. Ubu n'umwe mu bamaze kwiyandikisha twaganiriye ari mu ikambi y'Amahama.
Hari ikibazo cerekeye uko bari kubarandika abantu ku buryo buri trailer yitonze cyane. Nko kuwa mbere abantu bari batonze baje kwiyandikisha ari benshi cyane, barabasubije inyuma atabantu abantu bashobora batanu banditse. Abakozi batonze saa yine zirenga, hama hageze saa sita bagomba kuza kuri poste. Abanyagihugu baraje en colère bashavuye baca bahamagara ipolisi yabirukana. Kwa kabiri ho niho nari, hari haje abantu benshi nyene, nanje nari mwe mu bari baje kwiyandikisha. Hama icyo bakoze bazanye lisiti y'abantu 27 bavuga yuko aribo bari bukorere uwo munsi wose. Abasigaye bahamagaye polisi nyene yasubiye yabirukana. Kuwa gatatu narasubiyeyo nsanga bahinduye uburyo bwo gukora, bavuga yuko ariko bakorera abantu bivanye na n'imiryango bafise. Uwo munsi bari kubakorera abantu kuva kuri 7-5. Jewe nagiwe amahigwe barashiramwo narakorewe, nta muryango turi kumwe. Icyo nsaba jewe ni uko nk'uko tugihunga bafata bavuga ko bakiriye abantu barenga 1,500 ku munsi, bashikwiye gushyiramo ingufu n'abahunguka bakabakira uko nyine.
Ayo makenga Ijwi ry'Amerika ryayabajije igisata cy'ishami mpuzamakungu HCR gitaye impunzi. Umuvugizi wa HCR arahumuriza ko igikorwa cyo kwandika abashaka gutaha ku gushaka kwabo kiriko kigenda neza. Elise Vireshalan amenyesha ko abamaze kwiyandikisha barenga gato 3,000, ariko ko abazotahukanwa mu gice kigira kabiri arabarenga gato 500 gusa. Ati kwiyandikisha gushika ubu nta kibazo na kimwe biratera. Abidoga ko kwandika biteba, twebwe siko tubibona kuko bisaba kubapima indwara zitandukanye harimo n'umugera wa corona, kuraba ko botse bashobora gufata ingendo ndende, gutanga impapuro zerekana ko abana bahora biga n'ibindi. Ibyo byose bifata umwanya munini, ubwitonzi, abakozi n'uburyo bwinshi. Ni igikorwa tutari twiteguriye ariko nta ngorane zirimwo. HCR rimenyesha ko atagihindutse abagize igice kigira kabiri bazogenda kwa kanuza nk'uko inama nyabutatu yabaye hagati impande zose zegwa n'icyo kibazo yabifunditse. Nubwo biri uko hari n'abandi batarashima guhunguka, abo basaba ko boguma bafashwe mu mugongo. Bemeza ko abashaka gutahuka bafise ingendo yo kugenda bahungabanije umutekano w'abatarashaka gutaha.
Icyo twahunze ntikirava mu nzira. Uno munsi turirirwa turumva abantu bariko baricwa, noneho ubuhoho hiyongeye ko ibyo twumva ku maradiyo atandukanye no ku mbuga zitandukanye twirirwa turabona z'imihari iriko iratera igihugu cy'u Burundi itari declaratumenye ati ntibanaka. Hari n'amakuru noneho ariko aracana ko hirya no hino muri bamwe batashe, na cyane cyane yuko muri no nkambi ya Mahama isanzwe irimo abantu basanzwe batoka mu ntara ya Kirundo, na benshi ariho bagiye bava n'abatashe baratelefona abagenzi babo. Amakuru tukayamenya yuko hari n'abatoba bakiri bazima mu bantu bamaze gutaha. Bavuga yuko turumva yuko hariho n'abariko bararondera kungene bagaruka mu buhungiro ariko bikabananira. Rero tebye gushika muri uno mwanya dugikeneye ubuhungiro ariko abataha batahe, ariko n'ubu batugumanire amahoro mu nkambi. Umutekano ntitwavuga yuko ari wose cyane. Muri uno mwanya turumva n'abantu mu ijoro batera induru baririmba indirimbo zo gutaha, ukabona yuko ari akagurupe kari organize katumwe n'ubutegetsi by'u Burundi.
Ubuyobozi bw'ikambi ya Mahama burahumuriza ko umutekano wubahirijwe bikwiye, kandi ko uzohotera mugenzi we amuhora ko atarashaka gutaha azobihanirwa bikwiye. N'umurenge wa Mahama mu karere ka Kirehe iyo kambi y'impunzi irimwo ubwira impunzi ko zotekana. Karamuheto Claudius n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahama kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Rwose nta mutekano muke, nta mvururu byigeze biteza, nta kavuyo, nta nakazaba. Tuzakomeza kubafasha no gufatanya muri byose. Umuntu wahunze yashake gutaha arataha. Muri rusange navuga ngo abataha ubushake bwabo, ariko n'abatarataha nabo turacyabakunze kandi turabishimiye tuzakomeza kubakira nkuko twabakiriye kugeza igihe bazashakira gutaha.
Igice cya mbere cy'abarundi bahungutse bavuye mu Rwanda cyari kigezwe n'abarenga gato amajana atanu baciye ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu ndwi zibiri ziheze bashikira mu ikambi ifata kibanza ya Songore iri mu ntara ya Ngozi mu Burundi. Bari baje kwakirwa ku ruhande rw'u Burundi n'abategetsi batandukanye, abo mbere bari banasabye abasigaye inyuma ko nabo butahuka kubaka igihugu cyabo c'amavukiro. HCR rivuga ko ubu ikambi ya Mahama irimo impunzi zirenga gato ibihumbi 59 n'amajana atanu, hakiyongera ko abarenga ibihumbi 10 baba mu Bisagara. Cyeklave ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.